SBS Radio.
Twongeye kubaha ikaze hano kuri SBS. Ni Jean Paul Amedeni Zigama nongeye kubana namwe ndabashikiriza ibyo nabateguriye aho no musi rero tugomba tuje mu ntara zibiri zitandukanye turabe ibya coronavirus ingene byifashe duhereye hariya mu ntara ya Victoria turaza kuvugana n'umwe mu basanzwe baba muri iyo ntara Bucumi Hilaire aho rero tugiye kurabira hamwe kuva kino kiza cya coronavirus kigitangura gushwa uno munsi haba kuva mu mwaka uheze gushwa uno munsi iyo ntara imaze gukwiza imisi majana abiri ari imisi yababa mu mezi indwi no muri Sydney turaza kugaruka turabe ingene ibya coronavirus byifashe kazi
sbs.com.au
kaze rero nkuko narinda bibamenyesheje ku murongo ndi kumwe na Bwana Hilaire Bucumi ariko mbanze ndabasaba imbabazi nihagira amajwi mumva atameze neza n'ubuhinga bwa none dukoresha ushobora gusanga amajwi ataza kuvamo ameze neza ariko ndizera ko tuza kuyaga ndabaye ikaze mu kiganiro Bwana Hilaire Bucumi
ndagwaye mwiriwe
murakoze cyane rero mwebwe haheze amezi yababa indwi muri guma mu rugo mushuko no munsi mubona ico kiza gifise ingaruka nki ku bantu mu buzima bwa misi yose aho muri Victoria
murakoze amede ku ico kibazo niko imisi amajana abiri irarangiye turi muri guma mu rugo kikaba mugabo ari kiringo gifatiye ku misi irimo niyo mwaka uheze 2020 twagize turi muri guma mu rugo ni kuvuga yuko ari ibintu bigoma bigaruka ubu rero ugasanga ingingo zarafashwe kugira ngo abantu bagerageze kutanduzanya bageze kutandura umugira naho ibiharura bigomba biduga nk'akaro rero ubu ya turi mu mukwabu ku isaha zitatu z'ijoro gushika isaha 11 z'ubuca mu gitondo ntabantu bacaruka muri icyo gihe hanyuma ibintu bigiye no kugenda ku kazi na byo nyene keretse abakora akazi katari buhagarare na gatoya hanyuma nabo bajya ku kazi nabo nyene bagatinda uruhusha rw'abakoresha babo hanyuma nk'ibi byo kuramukanya na byo urumva ni ibintu byahagaze byarabugijwe ingaruka rero ni nyinshi ingaruka ni nyinshi uhereye ku bantu b'abakozi urumva yuko akazi gaca gakena bagaca baguma muhira ubushomeri bukiyongera niko leta iratanga imfashanyo mugabo imfashanyo iguma ari imfashanyo ntibingana nayo wewe wirondereye n'inguvu zawe kuko ushobora kuronka ufise akanya cyangwa ufise uburyo urashobora kurondera byinshi gusumba ibyo leta ikugenera urumva ubushomeri buriho icya kabiri nuko abantu bagube mu muhira iwabo umwanya muremure na cyane cyane nk'abantu bibana ucu sanga ari kibazo nibaza yuko indwara zijyanye no guhambuka ari ibintu biziyongera cyane gose ngaha mu iki gisagara no muri ntara hanyuma ibindi byo kugira irungu ibintu byo kutiyumva neza byo kumva yuko uguma hariho agahaze kubera yuko udashobora kubona abagenzi udashobora kubona inshuti usanga ari kibazo nikibaza kuko udashobora kumenya neza ingene bamerewe ego naho telefone ziriho ngo muhamagarane birashobora kuba mugabo ntibimeze neza nkuko ofise abuze ku mugakina abuze kugusimbira ku bitugu ibintu byagutyo ni hanini ngira ngo nibyo navuga kubyo yine iki kibazo
ego murakoze cyane ndumva rero ingaruka atari nkeya haba mu buzima bwa misi yose no mu buzima ubwo mu kibano mbega turiko turarangiza imbere yuko tugaruka muri Sydney naho kuraba ibyabo hariho abatari bake bariko baricandagisha ariko kandi hariho n'abandi batarashobora kwicandagisha mbega ngaho ibijanye no kwicandagisha bimeze gute abantu ubona bavyitabira gute
kuko abaganga babisigura ndibaza yuko ari byiza kugenda kwicancisha ni byiza kuko n'izindi ndwara zindi twaragiye kuzicancisha gusa nuko hari habahafatira yuko ngo leta ngo ntiyemeye kwemanga ubwo gucancyo ngo ndabisigura yuko batarwizeye cyane yamara n'izindi ngwara twamba twicancisha canke ibindi bintu bidushikira tujya kwa muganga iyo ugiye kubagwa nk'akarorero leta irabanza kugusinyisha urupapuro ukavuga uti kuri jewe ndemeye nije nifatiye icyemezo cyo kwibagisha ibizoshika biri kugaruka kanje n'izindi cyancyo niko byagenze nka zimwe za fievre jaune niko bigenda bagucanca mugabo leta ntiyemera ngo nihagira ingaruka mbi nigenzo cyangwa byemanga n'uru nicyo kimwe ibaza yuko abantu bafata ibintu uko biri hanyuma biramaze kugaragara yuko iyo umuntu yamaze gucancwa biragabanya ubukari bw'indwara naho uyigwara n'ujya kujya kwa muganga uwicandagishije ntayikwiragiza nk'uko uwiticandagishije ayikwiragiza kuko ntiba ifise ubukana bungana n'ubw'umuntu yamaze atari icandagisha iyo umuntu amaze kwicandagisha aba yikingiye abakingiye n'abo begeranye n'abo bakundana n'abo bakorana n'abo bashobora guhura hanze yagiye gusoma yagiye gutembera
bwana buco mile reka ndabashimire ku kanya mwaduhaye
urakoze nawe
ndagushimiye cyane ilere bucumi ngaho muri Melbourne nawe inyuma ya ilere bucumi rero twashoboye kuyaga kandi na ndisabiye Desire uyu nawe akaba asanzwe aba mu ntara ya New South Wales neza na neza mu gisagara cya Sydney reka ndamuhikaze mu kiganiro Bwana Desire kaze mu kiganiro
murakoze cyane ya Mede murakoze kudutumira muri kino kiganiro abashimiye n'umushinga ntahe nsangira ikiganiro
ego murakoze cyane rero Desire namwe rero canke twese hamwe hano mu ntara ya New South Wales natwe tumaze iminsi reka mvuge ko twese hamwe tuyirimwo haheze igihe kitari gito rero natwe turi muri guma mu rugo ku ruhande rwanyu aho muherereye mwebwe mubona byagize ingaruka nki ku buzima bwa misi yose ino guma mu rugo
guma mu rugo yagize ingaruka mbi nyinshi cyane rwose aho turi nko uhereye nko ku miryango ubwayo nuko usanga muguma mu rugo mugasanga mukorera mu nzu zanyu nyene usanga inzu zitari zinateguriwe kuba ari biro musanzwe mukoreramo ugasanga n'abana mushya muguma mubigishiriza muhira kuba mubigisha namwe mugasanga nta n'ubumenyi ubumenyi nkumbure murabufise ariko nta buhinga bukwiriye bwo kwigisha abana mwari musanzwe namwe mufise mwongereje ko yuko muca namwe muba muri kumukora ubuzi busanzwe bwanyu mwataza gukora bica biba byinshi rwose bigatuma nkumbure no kuguma n'abana mushwana mukorana ko abana ucuguma ubona ugatora amakosa ushaka ko bagira ibintu nk'uko wowe wumva wifuza ko bikora hama nawe kukagasanga uri ku nturi kuratera imbere nk'uko ashaka gutera imbere bigatuma umubano utaba mwiza cyane rwose nk'uko wahora uri ugiye kuraba nta n'akanya ko gusohoka hanze mu rugo kubera urumva baba babujije ngo muguma niguma mu rugo nyine nkumbure kugira ngo mwikingire iyo ndwara nubwo ari byiza rwose kugira ngo twikingire kandi twikingire n'abandi ariko ubu muri mu nzu menguruguranye nyine menguri mu mvuto ugasanga no mu mutwe wawe ntihiyumvira neza ntuja kuronka umwanya gusama akayaga ngo uje kuraba ibindi tugiye kuraba nkumbure ku butunzi bw'igihugu usanga n'abandi bantu ubuzi bwarahagaze ugasanga abantu bari batunzwe no gufungurira abantu cyangwa naho abantu baje kwivunira akanyota ugasanga ibyo byose byarahagaze n'abantu bari basanzwe babikoreramo bakagira ingaruka mbi kuko urumva n'ibintu by'uburyo bari basanzwe bakoresha bica binagabanuka n'umutungo wabo ukagabanuka ingaruka si nkeya rwose kandi ziraboneka rwose ariko ni uko atakundi atabundi buryo buhari bwo kurwanya iki kiza
kuno munsi hagaragaye ibiharuro biri hejuru cyane abashaka kuri 440 barenga batowe uno munsi n'impfu 4 abantu bamwe baracashidikanya bakavuga ngo ingwara ngo ntibaho abandi bati kwicandagisha ntibikenewe abandi bati eka si ngombwa kwicandagisha kubera ko igufashe urashobora kuyikingira ni gripe isanzwe ku bijyanye n'abari ko baravuga yuko kwicandagisha bidakenewe wewe ubwawe ubyakira gute ubibona gute
ingwara yoyo niyo irahari abantu irabahitana uburyo buhari nta muti uyivura uhari uvuga ngo urwaye nka kujya bavuga ngo urwaye malaria uragenda bakaguha iki kinine ama ugakira uburyo bwonyine buhari uno munsi bwo kuyikingira no kwicandagisha hari rero abantu benshi bamaze sinzi yo babikura hari ico twovuga ngo movement anti-vax iruzi ira hari kuri kwisi hose
mbese uri kuravuga ma anti-vaccine nkaho abantu bariko barakwiragiza ubutumwa bw'abantu bahamagariye abantu kuticandagisha
eh nivyo nagomba nivyo nako ndavuga nyene ngira nkumbure nuko ntaronse ijambo ribisigura neza mu kirundi ni ibintu bisanzwe bihari no ni ibintu bimaze imyaka atari mike hariho nabigeze kuvyandika nyene mu papuro bri scientific ariko ngira ntivyabandanje gose ko nababibagishizemo bacha bagikuramo ni ibintu rero ni movement social isanzwe ihari ariko nta numwe arabona aho bihagaze abandi nabo bariko barashira ko ubu bavuga bakaca batangura kuvuga ngo ubu bakoresha ngo mu cancu ngo zi inarame ni messenger inarame ni uburyo bushasha nibwo nivyo ntibikora nkuko uburyo bwa kera bwakora ubu ni uburyo bunyaruka gose bubwira umubiri ti kora ibintu zenya abasoda b'umubiri babugwanya batugwanira gucya buza busimburo bwari buhari buza bwahora bwaza baguha umugera wagabanuje inguvu kugira umubiri ushobore kuwunesha hama usigarane n'abandi basoda basigaye kuvuga yuko uno munsi ni ubuhinga bunyaruka kandi butanga message nziza butanga ubutumwa butomoye kandi bunyaruka gose kugira ngo umubiri ushobore kwigwanira aba rero abatavyumva nkumbure ntacyo mfise nubabwire igisumba kuko bariko barasamara bariko barababesha nta kintu na kimwe uno munsi gihari gisigura yuko umuntu atoja kwicandagisha nta na kimwe gihari jewe nari ndi ku rutonde rwo kwicandagisha mu kwezi kuza abantu bose nubahamagara ko bicandagisha kugira ngo twese tuyirwanye indwara kuko nta bundi buryo na bumwe buhari tutayicandagishije twese tuzogwara hama abantu bafe babe benshi rwose
Desire ndisabiye ndagushimiye cyane ku kanya waduhaye
murakoze cyane Amede murakoze no gukanya mu mpaye kugira ngo nanje ngire icyo nterereye
murakoze cyane rero Desire ndisabiye murakoze na bwana ile aho bucumi twari kumwe muri iki kiganiro mwese ndabashimiye iya RSPS mu Kirundi nawe rero ukaba wifuza kuronka ubwo rucancu ugiye kuri SBS akaburungu koma akaburungu au akarongo gahitamye Kirundi urashobora kubona ibibanza vyagenewe kwicandagishamwo aho biboneka mu ntara yose uherereyemwo ugiye unarondera andi makuru woyabona nuko naho butaha twirinde twese dufashe kugira ngo kino kiza twirwanyirize hamwe bye bye
Urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya arigo sbs.com/au/gahetamye radio app